mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Tugenekerezo rya 18 ukwezi n'ukwa 12 muri 2017 mwiriwe nshuti muteze amatwi ibiganiro vy'iradiyo ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwashimye gutangurana inondwi natwe muri studio ya 18 ijwi rya Amerika muri kumwe na Jewe Diane nahazwe ndongo ibiganiro vy'ino mwanya.
Abantu benshi tugwa mu nzira kubera vuriro riri kure. Ubu haje n'imbanyi rutabonye moto, urumve ni nko gupfira mu nzira nda kumuheka kandi tugapfira mu nzira. Nukuri biratugora cyane. Abana nuko bagapfira mu nzira. Abandi bagapfira mu ngo zabo.
Aba ni bamwe mu bavyeyi bo muri commune ya Mugina y'intara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi bavuga ku kibazo cike na ry'amavuriro muri iyo ntara abacikanira mu nzira ngo ni benshi. Hari n'abavyeyi bagera kwibaruka batarashikira muganga. Iyo nkuru rero y'ikena ry'amavuriro cyo kimwe ni namashinga mateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yatanguye ibikorwa byayo kuri no wa mbere turazigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make ko inamashinga mateka ya ONU ijeje amahoro n'umutekano kuri no wa mbere ariza gutora integuro y'itegeko rihakana ingingo yafashwe na perezida wa Amerika Donald Trump yemeje ko Yerusalemu ariwe murwa mukuru wa Israeli. Igihugu ca Misiri nico casavye iryo tora. Iyo integuro y'itegeko ivuga ko ivya Yerusalemu bibwirizwa gukemurwa n'ibiganiro kandi iranegura ingingo kuri Yerusalemu. Urwo rwandiko rwemeza ko ingingo yose canke icemezo cofatwa kuri Yerusalemu atabushobozi ifise mu bijanye n'amategeko kandi kwiye gufutwa. Israele yihaye igice c'ubuseruko bwa Yerusalemu mu ntambara y'umwaka w'1967 mu nyuma yemezwa nk'itegeko rikingira ico gisagara aceranda umurwa mukuru wacu udakwiye kugaburwa. Iyo ngingo ntigeze yemerwa n'amakungu kandi abanyepalestina bemeza ko Yerusalemu ariwo murwa wa mukuru wabo muri kazoza. Ishami mpuzamakungu risaba impande zose mu ntambara muri Afghanistan korohereza abaganga batangura kuri no wa mbere ibikorwa byo gucandaga indwara y'ubukange mu gace ka ko mu manuko bw'ico gihugu kibangamiwe n'uwo mugera kuruta isi yose. Umushingwa bikorwa mu gisata cawe nyukijeje gutanga imfashanyo Toby Lanzer yagabibishije kuri no w'Imana ko ibihumbi amajana vy'abana muri district yahitwa Shakwalito mu ntara ya Kandahar babangamiwe cyane. Havuga ko gucandaga ubukangwe muri ako gace ari ikintu cihutirwa. Ibihugu vya Afghanistan na Pakistan nivyo bihugu bibiri gusa kw'isi bikivugwamwo imigera itene indwara y'ubukangwe muri uyu mwaka. Nigeria kiza mu mwanya wa gatatu. Ikoraniro rukokoma ry'umugambwe uri ku butegetsi ANC muri Afrika y'Epfo kuva mwaka w'1994 kuri no w'Imana yasubiye ibikorwa byayo byo gutora uzosubira perezida Jacob Zuma. Amatora hambaye kuri kazoza ko mugambwe hamwe n'igihugu abari ku isonga bahiganirwa ico kibanza ni cegera c'umukuru w'igihugu Cyril Ramaphosa hamwe na Nkosazana Dlamini Zuma yigeze kuba umutambukanyi wa perezida Zuma kandi yahoze aramutswa umuryango umwe bwa Afrika. Ibikorwa byo gutora byari byategekanije kuri no w'Imana mu nyuma byungurizwa kuri no wa mbere inyuma yaho uhongera hafatwa ingingo ko bikwiye kubandanya kuwa Mungu. Ijwi rya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti mutwumva muri mu Rwanda mutwumva kuri FM 104 n'ibice 3. Abatwumva muri irya nino mushobora kumva Ijwi rya Amerika kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Turi no kuri Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunze bijwi rya Amerika inama nshinga mateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yatanguye ibikorwa byayo kuri uno wa mbere inkuru yakurikiranye n'umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru Claver amahoro
Amahoro neza byane nina nazwe
Abo bashinga mateka ba Afrika y'ubuseruko batanguye kuki
Abashinga mateka 5 na 4 b'umuryango wa Afrika y'ubuseruko baturuka mu byo bitandatu bamaze kurahira batangiye ibikorwa imbere y'ibiro by'inama nshinga mateka basohoka mu gihugu cy'u Burundi u Rwanda Kenya Uganda Tanzania na Sudani y'Epfo igihugu kimwe kirungika abashinga mateka araje kandi n'umunyamabanga mukuru wa yase mu Burundi Liberance Mukeko hamwe n'abashikiranganji batandatu baturukiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ubu bose rero bamaze kurahira
Clave hari haheze nk'amezi atandatu n'amashinga mateka idashobora gukora byari byabujijwe niki
byatumwe n'ibintu bibiri cya mbere n'igihugu cya Kenya kitari bwarungike abashinga mateka 9 bagiserukira kubera amatora ya y'umukuru w'igihugu n'izindi nzego muri Kenya giye arigizwa inyuma abashinga mateka rero ba 9 bashobora kuboneka kuri yindwi iheze ku mutsi wa kane ikindi cyatsa bitumye na abashinga mateka baturuka mu gihugu cya Sudani y'Epfo hari hatanzwe amazina ariko batowe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu baragenywe nako ataba rero abo muri Sudani y'Epfo abashingwa manza baje kwitwara maze sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ibirabikuta byose basubiramo gutogwa bice mu nama nshinga mateka ya Sudani y'Epfo ariko batagenywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu
None bo batoye ugiye kubayobora muri iyo nama nshinga mateka nshasha
Nikibazo rero geje kuba akanani abahinga nkuko bakunze kubivuga kuko habonetse amazina atatu bariko bashaka gutwara inama nshinga mateka bashaka kwitoza n'umunyarwanda Martin Ngoga yahora muri iyo nama nshinga mateka nyine yaje mu kingo cya kabiri mu Burundi kazi Leontine Nzeyimana yahoze ari umushikiranganji ajejwe injira ry'Uburundi umuryango wa Afurika y'ubuseruko hamwe na Adam Kimbisa w'umutanzaniya ikibazo rogeje kuba akanani abahinga abarundi abashinga amateka 9 b'abarundi mu kanya bageze gusohoka bavuga bati nta kindi no abwirizwa kuba umurundi atwara ino nama nshinga amateka ati bitabaye ibyo hakira amazina atatu twebwe ntidutora byabaye impamvu ndende rero bo bakavuga bati nitwe tubwirizwa gutwara ino nama nshinga amateka mu kanya rero impari zabaye ndende baje kuja gufungura bavuga sereka dufata akaruhuko k'amasaha atatu kugira ngo tubandanye imishyikirano n'ibiganiro maze icyo kibazo gitereke ibyo mu nzira ariko abarundi barahiye bararengwa mukamenya yuko rero n'umuryango wa Afurika gusa ariko umunyamabanga mukuru ari umurundi Liberance Mukeko abandi bashinga amateka bagira bati uburundi nawe no nimutwara ikibanza cy'umunyamabanga mukuru wa yase ngo mwongere mutware n'inama nshinga amateka ya yase kibanza rero nk'uko babivuze warumuze ngo
nari mbajije ko bariko bavuga ko ari bo bategereza kuramutsa ukuramutswa iyo nama nshinga amateka ubundi ni ibihugu biramukigwa canke basigura ko ari kubera iki babwirizwa
bobo bavuga ngo baraje urutonde rw'indome ingene zikurikirana no kuvuga B ni igihugu ngo kigira kabiri kigirizwa gutwara ino nama nshinga amateka yase ariko abandi nabo amategeko bakavuga bati amategeko avuga yuko ari igihugu cy'u Rwanda kiramukiwe aricyo kigira kane kiramukiwe gutwara ino nama nshinga amateka intare rero zatari aho amategeko avuga ko ari u Rwanda ruramukiwe abarundi nabo bakavuga ati namba ni Burundi buramukiwe turabye ngo urudome be donko u Burundi igihugu kigira kabiri
ni bande bahora baramutswa ubundi bwashize
ikiringo kigira gatatu gihebe cyatwagwa n'igihugu cy'u Buganda umushinga amateka Daniel Kidega niwe wahora atwara iyo nama nshinga amateka
urakoze cyane rwose Pierre Claver niyo nkuru ndaguha akanya ubandanye uca ijya nino hamuraza kutubwira nimba inyuma yako karuhuko ko kuja gufungura bahavuye bagasubira bakicarana hama n'ico bahevye bagashikako
murakoze namwe
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Ikiganiro ni wanyu mu ntara amakuru avugwa mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda tutibagiye amakambi yahungiyemo abarundi ubu rero tunyarukire mu ntara zo mu Burundi tubabwira inkuru twari twaciye ku masonga. Ubukene bw'amavuriro ku mitumba imwe imwe yo muri commune Mugina mu ntara ya Cibitoke buraba intandaro y'impfu ku batari bake. Abajeje intwaro muri iyo mitumba basaba gushigikirwa na leta mu bikorwa barimwo byo kwiyubakira ivuriro ribegereye. Ibindi kuri ino nkuru numenyesha makuru wacu mu ntara ya Cibitoke, Diane Ndonse.
Abanyagihugu bo ku mutumba wa Ngoma muri zone Rubona ya komine Mugina bafata urugendo rw'amasahane n'amaguru kugira ngo bashike ku ivuriro ritoyi rya Rubona bivuriza ko igihe bakitswe n'amagara. Ubwo rugendo ruratuma hari abacikanira mu nzira igihe bajanywe kwa muganga ari ndembe. Abakenyezi bavuga ko barimo basiga ubuzima mu nzira cyane cyane igihe bafise imbanyi. Uyu numwe mu bakenyezi bo kuri uyu mutumba wa Ngoma.
Ndugirengora niyo dufise inda n'abagwaye malaria, abantu benshi tugwa mu nzira kubera vuriro riri kure. Ubu haje n'imbanyi tutabonye moto, urumve ni nko gupfira mu nzira arinda kumuheka kandi tugapfira mu nzira. Nukuri biratugora cyane, abana nuko bagapfira mu nzira, abandi bagapfira mu ngo zabo kubera kubura uburyo bwo gushika kwa muganga. Ubwo rero nuko twasaba leta ikadufasha. Ni barabara riragorana, nubwo batuzana ku moto tugenda nabi, ni barabara ntago rishikayo neza. Leta yokora uburyo bwose kagira ikidufasha.
Aha ni ku ivuriro ritoyi rya Rubona. Umwe mu bagwayi baje kuyivuriza avuye ku mutumba wa Ngoma atubwira ko yahatswe kwasiga ubuzima bivuye ko byamusavye umwanya munini wo kurondera uko ashikanwa kwa muganga.
Ndavya amasaha afatiwe nguma ntakamba tinyaburegeye wendaguye mu nzu koko tini hafume basi barondera ukuntu bonsimbana banjane kwa muganga. Uburyo rero kugira ngo ucuronke icyo cyuma gica kigusimbana kikuzane ibarabara rimeze nabi, ariko yaba ari nk'ahantu hafi umuntu yavuga ati ni ahantu hafi umuntu baca basimbana umuntu bakamujyana, byari ibintu byoroshye.
Ubwo umuntu arose ica cuma kimusimbana amahera yaroroha kuronka.
Yee kade byose sese bibazo ntibibaza no nyine hari gihe ugira nk'uko nyine ugwagije ayo mafaranga bigashika nk'uko kibazo ntayo ufite. Ubwo nyene ucuca mu bantu nyine ukiruka tireka niruke mu bantu ndibo wumfashe akayangurana ugacubona uburyo bwo kwigenda kwa muganga. Nyine
kukaba nkako abanyagihugu bo kuri uno mutumba bavuga ko iyo ingwara ibafashe bikora ku mapikipiki yunguruza abantu, ariko rero ayo nayo bavuga ko arihisha amafaranga arengeye uburyo bwabo. Kugira abashikane kuri iryo vuriro bariha amafaranga 15,000, ari nacyo gituma abatari bake bikora ku nderuzo bagahitamwo kumara amasaha menshi mu nzira. Uyu mugabo ari mu bakunze kubaterura avuga ko ari impfu zikunze kubonekera
kenshi cyane. Dukunze kwitabaza nk'inderuzo, ariko uwo afise uburyo nawe nk'imoto ibonetse iri hafi nawe arashobora gukoresha imoto. Mugabo cyo usanga imoto itwara uburyo burebure guko gushika ku ivuriro turashobora kuriha 15,200, ari nk'igihe kijoro hoho urumva kugira ngo imoto ntikibaho. Niyo nayirose ucusanga ukoresheje nk'2,250,000 kubera urugenda bari rurerure ni barabara riribi. Urakunze gusanga ro ingwara ijifise nguvu kubera dahisaronka ubutabazi n'ingoga, benshi cyane barakunda gupfira no mu nzira tuko turagenda kwivuriro.
Amakuru dukura kwivuriro rito rya Rubona ryakira abantu baza kwivuza bavuye ku mutumba wa Ngoma nuko nabashitse benshi muri bo baba ni ndembe, ivyo bigasaba ko baca barungikwa kwivuriro rikuru ry'imabayi. Ibintu biruko mu gihe abanyagihugu bo kuri uyu mutumba bakoze ibyo bashoboye kugira biyubakire ivuriro, ari nacyo gituma umunyamabanga wa zone Rubona Sabiyaremye Eric asaba ababakurira mu ntwaro kubashigikira mu kubaronsa ivuriro.
Dusaba ko abagira neza bafatanyije na komine boturonsa ibikoresho byo guheraheza iryo vuriro kuko risanzwe rihari ryarubatswe. Abenegihugu kandi baratanze n'ingufu begeranya umusenyi turonse amasima n'imyango n'amadirisha. Ibisabwa byose mu ivuriro urumva ko bikenewe cyanke abagira neza badufasha bakunganira bakabafata mu mugongo iryo vuriro ryuzuye. Abenegihugu bo kwivuriza hafi nabo bakoroherwa nk'abandi.
Abajeje intwaro muri no zone ya Rubona bavuga ko umutumba wa Ngoma uri ku birometero 4 by'umupaka w'igihugu cy'u Rwanda, ukaba uri mu mitumba ifise imisozi hanamye yo muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke. Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Yane Ndonse urakenuye ikiganiro cacu twe tukibandaniriza mu gisata co butungane mu Burundi ahishiramwe intabari zari haranira gateka k'abanyororo n'imiryango yabo ryatanguje amatohoza ku madosiye y'abanyororo bari mu mabohero yose mu gihugu cy'u Burundi. Igituma muracumva muri no nkuru y'umenyesha makuru wacu Ingozi Jean Bosco Ndarurinze.
Itohoza ku madosiye y'abanyororo mu mabohero y'Uburundi yugururiwe kuri uyu wa mbere ku ibohero ry'abakenyezi rya Ngozi. Mu kwezi kw'icumi uyu mwaka, ishyirahamwe Ntabariza riharanira agateka k'abanyororo yaragendeye amabohero yose y'Uburundi, naho babonye ibitari bike, cyane cyane ibitigiri by'umurengera mu mabohero. Jean Marie Nshimirimana arongoye iryo shyirahamwe avuga ko batanyuzwe niko kwiyumvira kugenzura amadosiye yabo kugira byorohe kubafasha.
Hanyuma duhejeje twagira tumenyeshe Abarundi n'amakungu ko bazomenya ati ibitigiri by'abafungiwe mu mabohero atandukanye bangana gutya, abaziri byaha ibi naba naba, tugira turabe yuko bishobotse twoshikirira umushiranganje w'ubutungane tukaraba n'umukuru w'igihugu kugira abo ba barikenewe kurekurwa by'ukuri, kuko turazi ko yama yatanze ikigongwe mwaho tugasanga hariho abatataje kandi baza baronse icyo kigongwe cy'umukuru w'igihugu. Niyo ntumbero twipfuje kugira aya ma yankete
iruhande y'ikigongwe umukuru w'igihugu ashobora gutanga. Hari n'ikindi ishyirahamwe Ntabariza risaba leta gushyira mu ngiro kugira ibitigiri by'abafunzwe bigabanuke.
Ko iyo umuntu aronse ikihano mfungura gifungo, no kuvuga yuko aza gukogura ibikorwa by'iterambere ry'igihugu mugabo ataha mu muhana iwe. Rero niyo ntumbero rero tugiye kubaza ababijejwe, turabe igituma intambamye yoba yaratumye icyo gikorwa kitaja mu ngiro cyangwa icyo tegeko bitaja mu ngiro. Twibaza rero ko harakagoye twakubitira leta kugira ababijejwe bashyire mu ngiro iyo ngingo nk'uko itegeko riba ryavuzwe rikaja mu ngiro.
Rimwe na rimwe mu manza harakunzwe kumvikana abanyororo bavuga ko amadosiye yabo ajyamo utunenge basigura ko bafungiwe politiki. Ishyirahamwe Ntabariza ryoba ribafasha gute?
Ibyo dusanze turaba ntituraba abafungiye politiki, turaba umunyororo wese ari kuri buno butaka bw'Uburundi kwafungiye politiki. Twe ntitubimenya ati uyapfungiwe iki, turaba umuntu arengana cyangwa uyu n'uriya kuko tubiravyo bose umuntu apfunzwe umuntu twaca tubyita muri politiki, kuko hari igihe umuntu yagiritswe ikintu akiriye ugasanga mugabo winjiye mu ndi dosiye ugasanga sicyo. Ninacyo gituma rero mutenyenyera gatonya iya nkete itangiye mu minsi iza tuzomenya abapfungiye politike n'abatabafungiwe. Ubu n'ukuri turiko turagira kino kiganiro, ntitubabwira ngo abapfungiye politike bangana gutya, nuko ntibangana uko bivanye n'ukuntu igihugu kibivuga. Tuzumviriza abana bariya rero tumenye abapfungiwe ibya politike, tuzoheza tubisubire tubatangarize.
Itohoza ku madosiye y'abanyororo ririko rirakogwa kandi ku mabohero ya Mpimba na Bubanza nk'uko uburongoye Ntabariza abivuga. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mutinone uno munsi muri Murisanga muzakurikira saa 10 muzagushobora gukurikira iki ku munsi wa kabiri w'indwi iheze. Niho perezida wa Burundi Pierre Nkurunziza yatanguza icese ibikorwa byo gusigura ibijanye n'itora referendum ryo kwemeza canke guhakana ingingo yo guhindura ibwirizwa nshingiro. Abanyepolitike ntibavuga rumwe kuri uyo mugambi wo guhindura ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi, mu gihe leta y'u Burundi ivuga ko hari bikenewe guhindurwa. Hari n'abanyepolitike babona ku bwabo yuko iki gihe atari nyaco cyo gufata umugambi umugambi nk'uyo rero muraza gushobora kwikurikirana mu kiganiro muri isanga acigihe c'isaha 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Hagataho tukivuga ivy'amatora mu Burundi mu gihe hariko aratogwa hadategurwa amatora atandukanye muri ico gihugu rwaruka rwo mu ntara ya Gitega rusaba abanyepolitike kutarukoresha ku nyungu zabo. Inkuru ya mugenzi wacu Gitega Fidel d'Antoine Sabimana.
Burgiyo yimirije ibihe vy'amatora mu Burundi acaduka ukwinuba nagati y'ugwaruka rudasanga ivyumviro vya politike. Ijwi rya Amerika ryaragendeye ugwaruka rudasanga ivyumviro vya politike mu ntara ya Gitega aho rwagiye rurashikiriza ico kwinubana bivako. Umva ivyumviro vy'urugwaruka kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
Ivyo bintu ico biba bivako biba biva yuko abantu benshi ntibize hari abaca baza bitwaza ubwoko barimwo ubucuti bafitaniye kugira ngo bo bashikire aho bomba gushika gaca baraba bati hamwe twobicisha mu nzira nziza ntaho twoshika
cyane cyane byo bikunda kuba mu gwaruka ruri mu migambwe iri kubitege mu mugambo ari kubitegetse cyangwa mu mugambo ari kubitegetse kenshi yo bahuye rero bakunda kwambikana icyeyi bagaterana amajambo ugasanga rero yavuye muri ninduru rimwe rimwe rero umuntu yagomba kuba bahirwa mu vyumviro vyiwe ibyo ari byo byose mu gihe bitumbere bitereko biragomba gusambura
ni vyicaro baharanira ni vyicaro bituma babwira ibyo byose ugasanga umubanyi umwankanisha n'uyundi kukuzi yuko atagushigikiye kugira ngo urondere abanywanyi ubarondera mu gucanisha mw'abantu mu kubiba urwanko kugira ngo urabe ko wewe wote bugashikira intebe wari wipfutse
ubwo gwaruka nyene rurafise ico ruhanurana muri bino bihe vya politike vyimirije mu Burundi
abantu bose bokubahana umwe wese mu vyumviro vyiwe ariko ivyo rero tukazobishikako ari uko abantu ubwa mbere hoho bijukiye kuja mu mashuri bakamenya ubwenge ntibaze barafatira kukunge ne batize kubukene baba bafise ivyo niyo twamara kubishikako ni naho tuzokwinjira muri demokrasi nyakuri no kubahana gukaba
kubugo gwaruka imigambi myinshi ntiyari mibi
ubisanzwe kugira ubutandukane ntivyari bibi kuko umwe aguye akagira umuntu amukebura ahubwo byari byiza gusumba mu butandukane mu migambwe cyane imigambwe ikaba hari myinshi cyane batangurana byari biteye ahubwo ngorane gusa nuko bamwe bose usanga bagomba kwikwegera ko bagomba gushikira ubutegetsi bishiye mu nzira zitarizo
imigambi myinshi byari byiza ko yari ifite akamaro iyo igihugu giteguye neza bimeze ari ibintu harimo demokarasi kuba ngo uri muri uyu mugambi ngira n'ubwo yumunje mu rujya mu Rwanda ntaje bivuze ko urumva ubunye ntawo bakibeshe ngo umugambi ngo bagiye kubutegetse ngo umuntu azoca yogura cyangwa ngo nyi yugo azoca yogura aho ita bose rondira inda zabo ntawo bishe uyu ndiga uzo tubabizi twese
uno mutama avuga ko yabonye ko amatora agenda kuva ku yashikanye Burundi ku nayo kwikukira naho nyene yama yabonye ko kwinubana
urashobora kubabona wenyine basindiranirako benshi batishavu kumugambo uri kubutegetse kuko utagerageza kuzura abamike ivyo byinyi cyane gufata wababikize cyo mvuga nk'umuntu akuze twosaba yuko ari jejwe bokama bari kanduye
kubwo mutama ugwaruka rurahendwa agatanga n'impanuro kubahendwa gwaruka
keshi na keshi abigira bari abantu bize ariko onye baciye mu makartie bahita n'abantu gwaje hogira inyerekane keshi na keshi baje inyuma intama tubahanuye yuko hogenda abantu nyene babafise ubwenge bukwiye kugira manifestation bahitane kujya abanyarucari apfa kujya yatanisha yunguka
uno mutama afatiye ku bihe vyimirije arahanura agira ati
kovuga ati cirimos hakiri kare kuko ubizanye kwa naka canke muri kare agace ku Burundi hari naho byo kugaruka ko nawe canke bigaheri wawe ni bibi kwigisha kwango ugusindiranirako kutubahana mu bikogwa cyane ukaza abantu bako uko bizana inkurikizi mbi
matora y'2010 n'amatora y'2015 niho hagiye haragaragara ugwaruka gwinubana rufatiye ku migambwe rukukira Igitega Fidel d'Antoine Sabimana ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11,905. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13,630, kilohertz 15,460, no kuri kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Inkuru imwe mu gisata c'impunzi kuno w'Imana Barundi bahungiye mu Rwanda basengera muri paruwasi ya Hejuna Patrice Remera ni mu gisagara ca Kigali barifatikanije n'abakirisu b'iyo paruwasi bagendera impunzi z'imahama bazigemuriye agakemanyi ka Noweli. Ivyo ari bikagize muravyumva muri no nkuru y'umenyesha makuru y'ijwi rya Amerika mu Rwanda. Desire Hatungimana.
Indirimbo zo guhayagiza Imana nizo zakiriye abo bashitsi bari baje batunze Kigali. Abana n'abakuze akamwemwe kari kenshi ku maso aho izo mpunzi zakiririye abo bazigendeye, ariko harubakwa isengero izo mpunzi zohora zisengeramwo. Umwe mu bateguye ubwo rugendo amenyesha ko umutima wa Kristo ari wo watumye bagendera bavukanye babo.
Icyimviro cavuye ko ubwa mbere bwobwo ni bene wacu. Ubushize baraje muri novuga retraite twakoze mu kwezi kwa mbere, ico gihe rero turabemerera ko tuzoja natwe kubaraba tukabashikako kugira ngo tubasuhuze. Ubu rero niho twashobe kubishikako uno munsi cari cyumviro kimaze igihe. Nuno munsi rero mukama yadufashije nk'umukristo kandi mu byo dushinzwe dutegerezwa kuraba abandi, ndetse nubwo zitoba n'impunzi ariko nk'umukristo igikorwa cy'urukundo ni igikorwa ngombwa ku muntu wari we wese w'umukristo. Rero no munsi niho twari twimvire ko twoja kuramutsa izo mpunzi bagenzi bacu bari mu nkambi y'amahama. Icyo cyimviro kandi tukaba twagifashijwemo cyane na patiri mukuru wa Regina Pacisi.
Aha imahama ntibagiye imbokoboko, bagiye bagemuriye izo mpunzi ibyo bazishiriye byose bikaba byatanzwe n'abakristo ba Regina Pacisi.
Agakimanyi ahanini yakavuye mu bakristo ba Regina Pacisi. Patiri mukuru yaragerageje arakora uko ashoboye akoresheje amatangazo mu masengero aca mu masantrale, maze abakristo baraheza barakorekta ivyo bintu, ariho twashoboye kuronka agakimanyi by'ukuri twishimiye. Uko biri kose nikazobura ico kamarira abantu twagiye kuraba. Abo twashoboye guhamagara bose, abo dushobora gushikira, n'ukuri umwe wese ko cashoboye n'ukuri barakoze kandi batanze bitari bike.
Umwe muri abo bakristo b'imahama amenyesha ko umutima abavukanye babo baberetse uzobabera akarorero.
Urugendo rwabo twarushimye cyane kuko byatwese yuko bafise umutima w'urukundo, bibuka bene wabo, naho nabone bari impunzi, nabone babonye yuko boshobora kugira icyo bafashije bene wabo.
Bishobora kuba ikihe cyigwa?
Ikigwa byaduhaye nuko n'umutima w'urukundo bagize natwe, nuko natwe byatweze ko natwe tutegeze kugira umutima w'urukundo, naho tuba turi mu ngwara zitandukanye ko tuba turi kose tugira umutima w'urukundo.
Padiri Odale wo muri paruwase ya Rusumo aho iyo kambi y'amahami kukira amenyesha ko gufashanya ari byo vyamye biranga umukristu nyawe. Ati muri kino gihe hoho c'ubushikiro niho abakristu bigaragariza mu bikorwa vyabo, akabashima cyane abagize uwo mutima wo gufashanya.
Ni byiza bujuje inshingano zabo nk'abakristu, kandi kugira ngo n'abantu bo mu nkambi, abarundi baba mu nkambi, bategerezanye ivuka rya Yesu Kristu bafite icyizere, bafite ibyishimo ko Yesu Kristu urumuri rw'isi azaza bazaniye ibyishimo n'ubuzima bushasha mu kwemera. Ni byiza, ni ubusabane, ni uguhura, no kumenyana, bakamenya yuko impunzi z'ahandi n'izi hani mahama bafite ibitekerezo bimwe, ibibazo bimwe, nubwo aho baba hatandukanye. Igikuru rero ni uguhura bakaganira, nabyo biruhura umutima.
Mwomenya ko izo mpunzi bazigemuriye ibintu bigizwe n'impuzu z'abana, abagore n'abagabo, ibirato, amasabuni, ibikoresho byo kuvoma be n'ibikombe byo kunywa amazi byuzuye imodoka yo mu bwoko bwa Dina. Desire Hatungimana, imahama, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana no kuri we duce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mwakoze nshuti bakunze mariko mutwumviriza muri ijya nino bakoze bamenyesha makuru bacu batandukanye bagize ico batera kugira ngo ikiganiro cuno munsi gishoboke mwinga bw'ivyuma yadi Macbile ya Beru yegeranije amajwi hamwe na engineer yashikanye ho mwari muri Diane na Hazunanje nari kuri micro nifatikanije n'abagenzi banje bose ho mu ruganda rubategura rukongera rukabashikiriza amakuru mu kirundi no mu kinyarwanda mu kwifuriza indwi nziza muze kuma hagufi ya maradio yanyu kugira ngo mushobore kubandanya mukurikira ibiganiro bitandukanye by'ijwi rya Amerika saa 10 ni muri isanga.